Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Nyonga babaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryugaye ibiro byaryo mu Burundi.
Ari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza, ivyo byose byararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwari bereye biratsimbataye mu Burundi.
Uyo ni umunyamabanga ntayigahezwa mu bushikiranganyi bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Isidon Ntirampeba avuga ku ngingo ya ONU yo kugara ibiro byayo mu Burundi. Mu Burundi kandi abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'indwaramiheto za Uganda yajanywe mu bitaro inyuma yo kwarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za Uganda yajanywe mu bitaro inyuma yuko arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
General Katuma Wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za Uganda yakomeretse umukobwa wiwe nawe n'umudereva wiwe barasiga ubuzima mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho barashe ku modoka barimwo kuri uyu wa kabiri. Katumba Wamala asanzwe ari umushikiranganji ashejwe ibikorwa bya leta hamwe no gutwara abantu n'ibintu muri leta ya Uganda. Yatewe ari hafi yo gushika imuhiriwe mu micungararo y'umurwa mukuru Kampala akomeretswa kuko nk'uko amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru Associated Press yahawe amakuru n'umuvugizi wa leta Brigadier Flavia Biekwaso abivuga. Abakoze ibyo barabataramenyekana ngo bateye bari ku mapikipiki ariko akurikira imodoka Katumba Wamala yarimo. Bayirashe ko isoro zishika indwi igihe yari mu ibarabara ririmo imodoka nyinshi. Amasanamu yafatiwe mu kibanza yarasiyemwo arerekana uyu mushikiranganji yuzuye ko amaraso ariko arasaba kujanwa kwa muganga. Abanyagihugu muri Uganda baguye mu gahundwe aho wumviye ubwo bundi bugizi bwa nabi bwerekana ko umutekano utifashe neza mu cyo gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yararashwe haricwa n'abantu bitwaje ibigwanisho ari imbere y'imuhiriwe mu mwaka w'2017. Umushikiranganji arishwe mu buryo nk'ubwo mu mwaka w'2018.
Urakoze Frederic. Umukozi akorera ishyirahamwe ry'abagira neza yishwe ahitanywe n'urusasi mu ntara ya Tigre ni mu gihe abagira neza bariko baratotezwa muri iyo ntara. Uwo mukozi w'umunya-Ethiopia yitwa Negasi Kidan akorera ishyirahamwe ry'abagira neza ry'abatariyano yishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Kidan ava mu gisagara cya Adigrat yakoreye iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'2016. Umugira neza agira uw'icenda yiciwe mu ntara ya Tigre kuva ingwano ihadutse araheze hafi y'amezi indwi. Ivyerekeye uwarashe urusasi rwahitanye Kidan ntibitomoye. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yarekuriye abagira neza gukorera mu bice byose by'intara ya Tigre atantambamye. Amara amashyirahamwe y'abagira neza avuga ko yasubijwe inyuma ku mabariyeri y'igisirikare yongera arangirwa gushika mu bice bimwe bimwe. Mu bice ayo mashyirahamwe yashoboye gushikamwo ibintu bimeze nabi cyane. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagejeje impande zitana mu mitwe ko zitoteza n'impaka abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yatangaje mu ndwi iheze ko umunya Ethiopia akorera icyo kigo yishwe mu ntara ya Tigre mu bivugwa ko yishwe n'inteko za Eritrea n'iza Ethiopia. Ubudagi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bizokwakira ikoraniro ku gihugu cya Libya mu gisagara cya Berlin ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama izaba ifite umugambi wo gukoranya ibihugu bikomeye byo ku isi bikurikiranya hafi igihugu cya Libya hamwe na leta yacu inshata kibanza. Mu bintu bizokwigwa harimwo itegurwa ry'amatora ateganijwe mu kwezi kwa 12 hamwe n'itahukanwa ry'inteko z'abanyamahanga. Iyo nama yatangajwe uyu munsi kwa kabiri izoba irimo abashikiranganji bajejwe imigenderanire kandi izofatira ku vyashikirijwe mu nama ya mbere yabereye i Berlin mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2022. Muri iyo nama abategetsi bari bemeranije kubahiriza ibihano vyafatiwe Libya n'imirwi y'abagwanyi vyo kudashobora kugura ibigwanisho. Bari bumvikanye kandi guhimiriza impande zose gufundika amasezerano yo guhagarika ingwano. Igihugu c'Ubudagi kimaze igihe kigerageza kumvikanisha impande zose. Iyo nama itekanijwe i Berlin izoba ari iya mbere leta y'ifata kibanza ya Libya igizemwo uruhara iserukiwe n'umutegetsi wo hejuru. igihugu cya Libya kiri mu kajagari kuva intambara yashyigikiwe n'inteko za OTAN batembagarije bakongera bakica umutegetsi yatwaze igitugu Muhammad Gaddafi mu mwaka w'2001.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinini no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu.akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ijoro ryakeye mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Komine Gahombo intara ya Kayanza mu buraruko abishwe baba ku mutumba wa Ruzingati. Ni umutamakazi w'imyaka 60 n'umwuzukuru wiwe. Abagizi ba nabi bateye grenade mu ijoro mu gihe uwo mukamakare n'umunega wiwe bari baryamye bari kumwe n'umwuzukuru wabo w'umuhungu. Umukecuru n'umwuzukuru baciye bapfa ubwo nyene. Uwo mutama we yarakomeretse. Abajeje intwaro ku nzego zo hasi n'ubwo batashimye ko amajwi yabo yumvikana bemeza kwitana inshuro ya mbere umuhano uterwa. Igipolisi cyemeza ko cyatanguye amatohoza. Ayandi makuru y'Ijwi ry'Amerika ryamenye ariko atabura yemeza cyangwa yahakane ni uko injyane zifatiye ku matongo zishobora kuba izo ntandaro yabona bwicanyi. Yamara ababanyi cyo kimwe na musitaneri wa Gahombo Sylvestre Ntunzwenimana bamenyesha ko uyu muryango wabana neza na bose. Ntunzwenimana yamutse komine Gahombo avuga ko ariko ategura kwa abahisi bafanwa iteka ku buryo bwa komine. Mu ntara ya Cibitoke bihana urubibi na Kayanza naho n'umutama w'imyaka 65 yishwe. Razak Sakubu yaciwe izosi n'abantu bataramenyekana mu gihe yariko aratahuka ageze nko ku metero 30 z'umuhana wiwe. Ni muri zone Nyamakarabo komine Mugina mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Muri komine Mugina hamaze kwicwa abantu 5 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Nyamakarabo honyene hamaze kugwa 3 bose bazirugwikiye ko ari abarozi. Jeremy barasokoroza umwe mu bakuru b'imitumba muri zone Nyamakarabo abigereranya n'ubujuju asaba ubutungane guhagurukira ubugizi bwa nabi.
Ngo ntitubone igituma abantu bagandagurana bazizanya n'ubujuju bwabo. Ubujuju kuko umuntu ashobora kumwagiriza ngo akore ibi kandi utabimufatanye. Bazariyo ko ari ubwasi bwo mu miryango bituma abantu nkumbure bicana. Kesha abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi baragira amatohoza ariko ntibakunda gufatwa. Ariko abafashwe barashengezwa. Dusaba ubutungane igihe cyose bufatwa umuntu w'inkozi y'ikibi yemera kugandagura abantu ko bamuciye urubanza n'abenegihugu bose bakabibona n'amakunga akabibona. Ntagire umuntu apfa azira umukeko n'uwo bafite icazi icakora yocibwa urubanza n'ubutungane. Hamwe n'igihugu ajejwe guca imanza cyangwa guhana.
Beatrice Nzambimana umukenyezi wa nyakwigendera amenyesha ahugeze ubu ata mpamvu n'imwe yabona yari gutuma hekurwa.
Kubera igihe cy'umugoroba yaragiye nyine igihe cy'umurango ahereje gufungura. Kubera nari ndoshe hari nko mu bihe bya saa mbiri nca ndaryama mukabo ndyamye menga abandi bariko barayokora bataha burya nca ndasinzira ngaze gukanguka ko atarashika ngaha. Ntandagiye namba z'umubanyi tubana aho hepfo ndamubaza ati mwamenye yateramye gute ati je namuherutse araho ku ibarabara dushaturaduka n'umwana afise w'umuhungu turaduka turashika ku ibarabara nta muntu n'umwe yari akihari bari batashe tutarutse hajya mu irembo nyamwana yari imbere yanje tubona yaguye hajya nyanari ati yote mara ati uwo muntu ntabwo ari muzima mparetse gutya n'agatara nca mbona rero amaraso ati yote bahejeje kumukerera nca ntinduru ku muntu abantu baca baraza rero kuraba.
Umupfaso ni Nzambimana wenyine amaze iminsi ahekurwa mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ijoro ryo kuwa 25 ku kwezi no ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya iminsi ibiri yakurikiyeho hagati na hagati mu gihugu. Abantu batari munsi ya 4 baraguye mu bitero vy'amagrenade abarenga 80 barakomereka nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe n'amasoko yajya vyemeza. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwami yagereranya bino bitero n'ibikorwa vy'iterabwoba.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba irahojeje imiryango yabuze kandi yiyemeje kwiba hafi muri ibi bihe bigoye irimo. Yiyemeje kandi kuba hafi abakomeretse yongera ibipfuriza gukira n'ingoga. Tumenyesha ko ivyo bitero bitiyadukije ahubwo vyateguwe kuko vyabaye mu gihe mu Burundi hariko habera inama igira 51 y'umugwi w'abahinga mparuzwajambo w'ishirahamwe mpuzamahungu ONE ujejwe ikibazo vy'umutekano muri Afurika yo hagati.
Kuva hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu batari munsi ya 23 ni bamaze kugwa mu bitero vy'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati mu Burundi no ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero. Eroje Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
urakoze Eloge. Tukiri mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryugaye ibiro vyaryo mu gihugu. Ibiro vy'intumwa idasanzwe ya ONU I Bujumbura vyari vyuguruwe mu mwaka w'2016 kugira iyo ntumwa ibe nk'umuhuza mu matati ya politike yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'2015. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'Idonido.
Ibendera ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryururukijwe I Bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro vya ONU barabara rya Gatumba rishika ku mupaka wa Congo. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso cy'uko ONU ikuye karenge muri ico gihugu. N'ibiro byari byuguruwe mu mwaka w'2016 kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'2015. Yohan Gzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu.
Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès majeurs.
Ati Burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'2015. Ikimenyetso cya vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu 11 by'akarere ka Afrika yo hagati yiga ikibazo cy'amahoro n'umutekano mu karere. Ibyo byaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu ngo ntishobora kubyirenga ngagiza. Ego niko aracariho agahaze nico gituma ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata bya ONU. Tuzoguma dufashanya no mu byerekeye amahoro, umutekano n'iterambere. Ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter Evariste Ndayishimiye yagize ati: turashimisha hamwe mpuzamakungu ONU yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegure inzira irora ku buzima bwiza bwa benegihugu bose atakuvangura. Ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye. Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyo kugagwa bitarenze uno mwaka. Leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze. Izidore ntirampeba umunyamabanga ntaregayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU
ubwo bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa vy'ubuhuza, ivyo vyose byararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwaro ibereye biratsimbataye mu Burundi. Nuvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Ni ukuvuga bijya bihe byararangiye. Mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivyuyinge na gatya kazina muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira yadisa beba.
Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yoyo si kwabibona ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira kagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi. Ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura. Vitane Shimirimana aserukira Unani Force rumwe muri ayo mashirahamwe.
Tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kuryanisha Abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko. Kuko uravye ukuntu bagwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu, ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa ONU hejuru y'ukwica, hejuru y'ukwangaza, hejuru y'ukunyuruza, hejuru y'ugupfungira abantu ubusa n'ibindi byankivyo.
Burundi burahakana ivyo vyagirije. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika ice igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za ONU zagiye ziraca mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. ONU imenyesha ko itazo kurakarenge Burundi ku Burundi, ndetse hari n'umugwi wa ONU wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akogwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi. Intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe. Abo nabo n'umunyargeria Saidi Jinit, umunyamaroc Jamal Benomar n'umunyaburkina Faso Michel Kafando. Bose bavuyeho batanze imihoho, abandi nabo banswe n'u Burundi canke batavuga rumwe na leta. Abo nibo baherekeje ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo yarusha muri Tanzania. Ibiganiro vyasozerewe ata masezerano yashitsweko mu myaka 5 vyamaze. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho abantu batandukanye banyuzwe n'ingingo zaraye zifashwe n'inama y'abashikiranganje yoroheje zimwe mu ngingo zo kwirinda kiza cha COVID-19 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali.
Ubusanzwe hari hemewe ishyingirwa rikorerwa imbere y'umuyobozi w'umurenge ndetse no mu rusengero ariko rikitabirwa n'abantu batarenze 20 kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Umwanzuro mushya kuri iyi ngingo wemeje ko imihango yo gusaba no gukwa nayo ikomorewe ariko hakagenwa ko izajya yitabirwa n'abantu batarenze 30. Uyu mwanzuro ukomeza uvuga ko iyo gusaba cyangwa se kwiyakira bibereye muri hoteli cyangwa ahandi hantu hagenewe imyidagaduro cyangwa mu busitani bitagomba kurenza 30% by'abasanzwe bakirwa muri hoteli cyangwa naho hantu hasanzwe habera ubukwe. Kuri iyi ngingo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yongeyeho ko buri wese uzitabira ubukwe agomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi akerekana ko ari muzima. Itangazo rya Minaloc rikomeza risobanura ko iyi mihango yabereye mu rugo hakirwa abantu 30 gusa. Yongeyeho ko uwakoresheje ubukwe mu rugo abanza kubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge nibura iminsi 5 mbere y'uko uwo muhango. Iyi ngingo yerekeranye n'ubukwe yashimishije by'umwihariko abari bafite ubukwe muri aya mezi y'impeshyi.
Numvaga ko nasohoka mpesheje umuryango wanjye ishema, mbese ababyeyi bakishima. Ikintu cyanshimishije kurenza ibindi nyine nzasohoka neza mu rugo nshimishe mama. Kandi n'ukuri pe nabonaga ari ibintu bigoye, abakobwa b'iki gihe biba bigoye mbese gusohoka mu rugo ukambika umubyeyi urugori. Yes, nakicara ku ntebe y'icyubahiro nk'umubyeyi babigoye, ariko njyewe ndishimye cyane, njye nzabikora.
Ku ruhande rw'umuhungu nawe asanga leta yafashe icyemezo cyiza, gusa kumvikanisha ko byaba karusha umubare w'abitabira gusaba no gukwa wongerewe.
Turashima Imana, tunashima leta yemeye kwicara igafata iyo mwanzuro wo kurekurira 30%, bongere baterane barekure bageze no kuri 50% kukwakira abantu no gusaba no gukwa birakwiriye. Yajyaga gufata irembo ugasanga bari kukwaka abantu 3-4, ariko ubu ngubu abo washaka 30 wabaterura ukabatwara nta kibazo kirimo.
Icyemezo kandi cyanejeje abacuruzi bari bafite ibyumba bisanzwe byakira ubukwe.
Turumva turi mu bicu, nko gusohoka kumva urumva wirwaga wicaye, ikibazo cyari gikomeye cyane cyatugoraga. Urumva umuntu yazaga akakubwira ati wambabari ufanya ki, n'umuhakanira uri umucuruzi ni ikintu gikomeye cyane. Kubona uburyo bwo kongera gutangira biragoye, ariko tuzatangira nabo ariko dutangira. Tumeze nk'umunyururu wari ufunze bakavuga bati habayeho rugerasi.
Mbere y'uyu mwanzuro ibirori byo kwiyakira byari bibujijwe ndetse ababirengagaho barahanwaga. Ni kenshi hagiye humvikana mu bitangazamakuru abantu bafashwe bari mu bukwe, bamwe bagafungwa abandi bakarazwa muri stade nyuma bagacibwa amande bakabona gusubira mu ngo zabo. Ibikorwa nk'ibi byagiye byumvikana mu mujyi kurusha mu cyaro. Bwana Pascal Murwanashyaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Kwa inka bisa nkaho byavuye ko ntabwo bishikorerwa umuntu ngo bayijyanye abaho kuyivugira ya mirango yose, ahubwo ni ati ngo bayivugaga amafaranga ikaba nkaho nka musaza umwe cyangwa akagenda akayajyana bikaragira. Kuko ndibuka hari iminsi twigisha abageni mbere yuko tubasezeranye, ikintu cya mbere twababwiraga mbere yuko twinjira mu by'amategeko n'ibindi bari bavuga ngo ntihazagire ukoresha ubukwe kubera COVID.
Mu zindi ngamba zavuguruwe harimo ko ibikorwa bya siporo ikorerwa hanze byemewe, n'amaminisitiri kandi yanzuye ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro ndetse iyi gahunda ikaba izatangazwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Abafite ibigo byakoraga mu bijyanye n'imikino y'amahirwe bari baherutse kwandikira guverinoma y'u Rwanda bayisaba kuba yabafungurira bakongera gukora, kuko bagaragaza ko bamaze guhomba. Abakora muri ibi bigo bari bagaragarije leta y'u Rwanda ko abakozi bagera ku 5,000 batakaje akazi, ndetse ibi bigo bikaba bimaze guhomba miliyoni zisaga 300,000 mu mafaranga y'u Rwanda bakoresha bakodesha amazu buri kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abakenyezi b'abarundikazi batari bake baje guca ingero mu bihugu by'Abarabu barahura n'ibyago byinshi harimo kugurishwa, gukubitwa, gukoreshwa amasaha y'umurengera, kurazwa inzara n'ibindi. Muri iyi minsi naho abatari bake barungitse amajwi n'amasanamu ya video bashikiriza umubabaro mwinshi bafise kubera igurishwa ry'amatungo yabo mu gihugu cyabo. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na Kanyange Suwavisi, umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yandika igitabo kuri iki kibazo. Yaganiriye kandi na Furera Manirakiza Hippolyte avuga ku ngaruka mbi z'amagara yo mu mutwe abo bakenyezi bahura nazo. Kanyange Suwavisi atangura avuga uko yatanguye igikorwa cyo gukurikiranira hafi ibibazo by'abo bakenyezi b'abarundikazi.
Yewe uko byatanguye nuko akazi sanswe nkora hano nakazi nyene ndiwo bita umusocial worker, no kuvugana nkora ibintu by'ukuvura nyene ingwara zo mu mutwe aho ibyo sanswe nkora mu kazi ka misi yose, ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko ndetse gusa ko numva nk'uko mwese mubyumva muvuga nti mu maradiyo kuri internet aho tubona abakenyezi bahohoterwa, ati ngiye rero i Burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose muvuga mu iteka Imana yampaye ko kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nogura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama narahuye n'abatari bake ndagira ico bita intete, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe kutegera ubuzima bagiye baracamwo nk'ibyo twokwita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira ico kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye, kuko iyo uri kuravuga ibyagushikiye biratuma ni nk'ukuvura umutima wawe. Rero nicyo cyabintumye nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kubwira turabe yuko koko kiretse ko bokenera novuga nti kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka naho bigoye ko byohera kubera ihohoterwa bagirirwa, mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato abandi bagore kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo. Ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora bishwe uyu munsi. Murakoze
cyane rwose. Furera Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye ariko bigahinduka. Muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo c'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu by'Abarabu naracumbise icatangwe kera ntaraza nino iburaya ubundi mugabo sinaronsa kanya ko hari ico nokora cyane cyane kugatura ico kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi amagara yo mu mutwe, kuko muri ico gihe naciye nza kugura ngo gutuma ino iburaya ari kure nagize amahirwe Suwavisi arandoja Suwavisi twari tuzi nanjye ariko twarukana kuvugana kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe aba bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe nanezerewe cyane kuko naciye ntangura kwiyumvira igituma aba bakenyezi bajayo kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera, hanyuma nta niyumvire yuko kandi nivyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga, kuva yuko hariho ikibazo bafise cyo kubaho nk'uko mwumvise bariko barabivuga babashaka barabe yukorera ikibabeshaho kugira abo buzima bwabo bushobore guhinduka neza batera imbere bashobore kwifasha bunge bafashe imiryango yabo. Icyo nicyo cya mbere kibajyanayo mugore nk'uko mwabyumvise bashitseyo bagira nuvuga ibibazo bikomeye cyane ubuzima babamo abumvise, hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo naho bakashikaho baca baho gute. Rero nk'uko mubizi cyangwa benshi babizi ngaruka kuri kungwara bashobora kugira cyanke kubindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyanke muri ibibazo bimubita sesereza mutima ibyo ngivyo ubura kuko tukadufatira kuri ibibazo bagize kugira bafata ingingo bacyo gukorera amafaranga hariya ama bakabona aho bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babaje kandi gusanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo s'abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho umaho kivuga abacumvise ko bafite ikibazo umenga bagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe nkabica umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise ujyabije bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu Burundi barabinuba bamwe bakaba nibaza yuko babatuma kuri toki bati nakora ibikorwa biteye iso n'ibigayitse n'ibindi mucamutuma sinda kudondagura ibyo rero ucawumva yuko umukenyezi n'ibyo bibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko yari kararondera ingene ubuzima bwiwe yo gufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma rero acabura ayacira n'ayamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mutuma ku mutoga ati urya n'umwe yari mu bwoko by'abarabu hama rero ugasanga arigunga kandi nahabuze wabibwira nk'uko ya Swavisi yabitubwiye ariko ntashima uyu ikikorwa Swavisi ariko arakora cyangwa abandi ko barakora kugira ngo abantu babegeranye bashobore kuba hagateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bukifise agaciro naho nyine baciye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu bafasha kugira ibyo bibazo baciyemo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongera ibiyugura ngo bavuge niko nk'uko Swavisi abivuga bakira n'umuti hari umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge abariko arwara gusumba urugero cyangwa ntaronka n'umuntu agomba kumufasha kuko bavuga mu Kirundi ngo uja ukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva rero yuko nibwo bikomeye cyane ariko rero cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bobafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima bari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse n'abiwacu bakwiye gufashwa kandi murumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire abiwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange ntasinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyane dufashijwe n'abandi ntituzironke cyane naho tukazitura ukutariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafise ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntitufise ni ukuvuga ingufu zimwe hariho umwe abwira ibibazo bikaca bimushira hasi cyane kurusha ubundi n'ubundi ashobora kugira ibibazo akagira gucumbagira bukebuke ariko nabo nyene yatamufashije inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa akagira bya bibazo bikomeye bita nsesereza mutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbe gakomeye rwose.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Juti muduteza matwi ahani odosoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasibwe Deyehu amakuru yahagarariwe na Itiene Karekezi naho kuri mikro mari 10 na Fidel Niyongabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe.